Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamire ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi genekerezo rya 24 ukwezi kwa gatanu muri 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane nyine nahazwe.
Bwa mbere nahora ntonda kwishyura nkafatikaye nk'abandi mugane ubu usigaye ntonda kwisuka yo guhera ku wa mbere gushika ku wa gatanu hamwe na ku wa gatatu nkabandi ni isoko cyangwa nkabandi gukora.
Numwe mu banyeshuri mu ntara ya Cankuzo mu Burundi yayobe ikibazo cha leta cyo mu gice cya mbere cy'amashuri nshingiro avuga ingene ubuzima bwahindutse nyuma yaho ayoberewe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho turi kwa gatatu tubafitiye ikiganiro cy'amagara y'abantu uno munsi tubabwira ibyerekeye ibiturika. Ariko imbere y'ivyo byose nemeye n'ibindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make kwa bimukira bagera ku 200 bagizwa hanini n'abanyeri Liberia aribo baguye mu ibahari ya Mediterranee mu gatondo kuno wa gatatu igihe bariko bagerageza gushika ku butaka bw'igihugu c'u Butaliyano. 20 bagwiriyemwo abana muri abo 200 bakaba bamaze kwitaba Imana nk'uko vyemejwe n'umwe mu bajejwe gucungera inkengera z'ibahari Mediterranee. Abagwanyi umuhari Al-Shabaab baraye bakoze ibitero mu bisagara 14 biri mu bumanuko bwa Somalia mu ntumbero yo kudurumbanya ibikorwa abasirikare ba leta bariko barategura byo gutera abo bagwanyi. Ivyo bitero vyabire mu bisagara biri ku birometero 50 uva ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadishu. Ibrahim Aden Nadja buramatari w'intara ya Lower Shabelle yatangaje ko abo bagwanyi bagiye batwaye abantu bashika kuri 25 bagizwe ahanini n'ugwaruka bongera abaturira n'amazu atari make. Sharif Hassan Sheikh Aden adeje intwaro mu manuko bushira ubuseruko yarungikiye urwandiko leta hamwe n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika asaba ko bufata ingingo zo gukingira abanyagihugu basanzwe bari muri kino gihe bageramiwe n'uruzuba. Ni mu gihe hari kindi gitero cabereye mu ntara ya Puntland kuri no wa kabiri gikozwe n'umukamikaze gihitana abantu batatu congera gikomeretsa abandi batanu. Ico gitero kikaba cari caje kigana ikirindiro ca polisi inyuma yaho bari bavuye mu gisabisho. Abategetsi b'ibihugu bya Sudani y'umanuko batangaje ko abategetsi muri antunga b'igihugu cha Sudani y'umanuko batangaje ko imipaka ico gihugu gihana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye irugagwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza cha Ebola cica catangajwe n'ishami ry'ishamwe mpuzamakungu ONU. OMS araheze indwi zibiri ni mu gihe OMS imaze gutangaza ko abantu bane bahitanywe na Ebola muri Kongo. Lino Utu icegera cha buramatari wa leta ya Tambura muri Sudani y'umanuko yatangaje ko bahagaritse uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu ku mupaka wa Ezo gushika aho hazosohoka irindi tegeko. Hutu yavuze ko ako karere karangurirwamo ibikorwa bitari bike kandi ko abantu baho bafitaniye imigenderanire ikomeye y'urudandaza. Utu yatangaje kandi ko abakozi b'amashirahamwe mpuzamakungu harimo nabo muri OMS ubu bari mu gikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu kwijanye no kubigisha uburyo iyo ndwara yirara mu bantu. Inshuti z'Ijwi rya Amerika muri komora twumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ntimba muri ku butaka bw'u Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwe mutumva muri mu Rwanda mutwumva ku FM 104 n'ibice 3 kandi turabahaye ikazi. Mushobora kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook amafoto co kime na mavideo y'inkuru twabateguriye mubibona kuri VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya Ruyigi tubabwira ko abanyagihugu baba mu kigwati c'amahoro c'inyakiga kiri muri commune Butaganzwa y'intara ya Ruyigi bavuga ko bafise ikibazo gikomeye cyo gushobora kwivuza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana ariko arakurikirana ino nkuru. Mwiriwe Fidel.
Mwiriwe neza Diane.
Uko kudashobora kwivuza kwa abanyagihugu kuva kuki?
Uko kudashobora kwivuza kwavuye ku gakarata bahora baronswa n'ubushikiranganji bujeje gufatana mu nda mu Burundi. Aho gakarata rero kahora kabafasha kwivuza ataburyo batanze ku mavuriro yose yegamiye leta, ariko ako gakarata rero kuva mu kwezi kw'icumi kumwaka uheze nikagikora karataye igihe, ari nacyo rero catumye ubuye mu gihe malaria ari nyinshi baciye baguma bagwara, bakavuga ko rero ako gakarata kadasubiye kuboneka amagara yabo azoguma sinzikara, cane cane ay'abana narijya muri ico kigwati ahanini kibamwe abantu bavyaye ariko badase base bashobora gufasha kurera abo bana, ugasanga n'abakenyezi ahanini biba ko mu kubacira ingero no kubavuza, ivyo rero bigatuma ubuzima ubusa n'ubugorana muri ico kigwati.
Fidel, uravuze ko ari umwanya munini uheze karaheze mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi, hari insiguro batanga igituma abanyagihugu badashobora kuronswa utundi dukarata dushasha ngo bandanye bivuza?
Kwaba DJ Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntegayezwe mushikiranganji ujeje gufatana munda atubarira yuko kugira ngo amahera ariha ubwo bukarata aboneke bifata inzira nyinshi, kuko birinda guca mu bushikiranganji bw'igihega ca leta bikazunguruka bakaraba bagatangwa amasoko atandukanye, ivyo vyose rero ngo bifata inzira ndende, ari naco gituma ngo habaye uko guteba, ariko akavuga yuko bariko baravyirukamo kugira ngo iyo karata iboneke. Nico kimwe n'ifungurwa bahora bahabwa nazo nyene iza nyuma bazironse mu kwezi kw'icenda kumwaka uheze. Urumva inzara rero ifatanye n'izo ngwara bavuga ko bariko barahagoregwa, ariko umunyamabanga ntayigahezwa nyene yatubariye ko ivyo vyinjya vyo bigire bive mu nzira, hari habaye ingorane y'igitoro ariko ubu ngo ziri mu nzira umwanya n'umwanya zirashobora kubashikira.
Tugume kuri ivyo vy'agakarata gusa, sabo banyagihugu bo mw'ico kigwati begwana ko ariko n'abanyagihugu muri rusangi bandi karabaraba, hari kiringo coco bo babatanze kugira ngo ico kibazo kibe cakemuwe?
Ico kiringo ntiyakivuze neza, ariko yavuze ko biriko birafata inzira zose bishobora gufata yuko umwanya n'umwanya ico kibazo kizova mu nda.
Hari umuti wifata kibanza batanga?
Umuti wifata kibanza nuko umunyamabanga ntayigayezwa amenyesha yuko amavuriro ya leta ashobora kubarakira abo bagwayi akabapfufahariza, ndetse n'urongo ico kigwati yemeje yuko hari gihe babitura bakabaha imiti, ariko imiti isanzwe cyane imwe idashobora kubafasha ikintu kinini ari nk'ivyo gupfufahaza, ahandi naho bakabavura ku ideni ariko bakavuga ko naho bariko bariyandikisha ku madeni batabona neza aho bazokura aho bazoriha ayo madeni kuko ari bantaho nikora.
Ikigwati c'inyakiga ahanini kibamwo bande?
Ikigwati c'inyakigwa cinjiwe icese mu mwaka w'2008 cubatswe na leta y'u Burundi ifatanije n'ishyirahamwe gita impunzi HCR, cari kigenewe kwakira abarundi bahungutse bava mu bihugu byo hanze n'abarundi bahungiye hagati mu gihugu bimwe bita abadeplase mu ntumbero kugira ngo banywane ntibasubire gucanamo.
Urakoze cane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri Gyodonido uduciriye ku mayange, ariko turaza kongera tugukenere handi hato makuru yacu ari imbere kugira ngo ushobore kutubwira ivyinshi kuri ino nkuru. dusubire mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi ndababwira inkuru nari naciye ku mayange nkitangura abanyeshuri bagera ku 1,300 mu ntara ya Cankuzo bayobewe ikibazo cya leta cyo mu gice cya mbere cy'amashuri nshingiro basaba kuronswa inyigisho zihagije imbere yo gusubira kwigerageza ubwa kabiri mu kibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri nshingiro gitegekanije gukogwa mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka aha ni mu gihe benshi muri bo batanguye kwibagira ibijanye n'ivyigwa vyo mwishure umunyamakuru wacu Haisa Lilian ina mahoro adufitiye vyinshi ku ino nkuru
zimwe mumvo abo banyeshure bavuga zibatuma gusaba ko boronswa inyigisho imbere yo gukora ikibazo kizobaha uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri shingiro no ku mwaka hafurenga bamaze bicaye muhira watumye n'ubumenyi bari bafise busubira inyuma bamwe mu banyeshure bayaze n'ijwi rya Amerika bati twasubiye kwisuka
bwa mbere nahora ntonda kwishyura nkafatikaye nk'abandi mugane ubu usigaye ntonda kwisuka yo guhera ku wa mbere gushika ku wa gatanu hamwe hamwe ku wa gatatu nk'abandi ni isoko canke abandi gukora
no mu gukora ibibazo no kubanza kuba warabiteguye ukamanza ukiyumviriza umutwe ugakora ama exercises ukabona ivyo shobaye n'ivyo udashoboye urinzu mara uhebye ishure hafi umwaka ivyo shure waravyibagiye uri mu bindi biharuro vyawe izo nyene cyo bihebera hiyo nyene ubonye ni birenga handu mutayisipe
mugiye ku banyeshure barenga 1,300 bayobewe abagera ku 800 gusa aribo biyandikishije kugira bazosubire kwigerageza bamwe mubegwa n'ico kibazo bemeza ko bacibwe intege n'ikibano dohine ndayishimiye yenda ni mu mwaka uheze ahanura naho biruko bagenzi biwe gukomera kwibanga naho bitoroshe
abavyeyi banje birashobora gushika bakavuga ati iyo nza kumenya ko bizokunanira ntubaragiye no mu wind uba waciye uhereza mu wa gatanu cyangwa mu wa kane ukamenya gusoma no kwandika byonyine baca numva nyene ngomba no kureba nkaca mva mvuga ati reka ndihangane nta kundi sije jenyene ndaza ndabyuka saa 9 nkika birashika bimwe nkavyibuka ibindi navyo nkavyibagira njye mbona ubwa mbere nigira hamwe n'abandi ariho mbengo nyene byaragenda neza bukebu mugane bukubera nigisha nje nyene bonome ngo nyene si cyane gose nkabambona ubuzima no bambaye mumba no mengo nyene byonyorohera gusubira kwishure kuko kwiki gihe tugeze ko utize nikibaze
mu gihe ubuyobozi bw'indero muri no ntara ya Cankuzo bomenyesha ko banyeshure bayobewe ataburenganzira bafise bwo gutonda kwishure ngo baje kwiyibutsa ivyigwa muntu mbere kwitegurira ikindi kibazo ca leta kibaha amahigwe yo gusubiramwo abavyeyi bo basaba leta y'u Burundi gufata iki kibazo mu minwe
urabona nk'ubu umwana atashe ashika soma ikaye kandi ategeza ja kwishure byose birababaje ubona avuye kuherera agashika asomikaye kukurambirwa kubera abayiriwe muhira agasomikaye nyene dutaka leta yuko yobaha umwanya wo kugira baronke akanya nawo ko kuja mu myimenyerezo nk'abandi bantu kugira barabe yuko bazoshobora gukora ico kibazo bakakimenya kuburyo nabo batiga nabo bashobore kumenya nk'abandi birababaje nk'ubu abana bayobewe biga ubuhoho batiga urumva bizunyuka ni ukuraba yuko rero leta yobaha akanya kugira ngo bimenyereze hamwe n'abandi bana barabe ko bogitora ico kibazo
umuhanuzi wa musitanteri wa komine Cankuzo ajejwe intwaro n'imibano Pasteur Niyonzima ntakana ko umwanya munini abo banyeshuri bamaze muhira batariko bariga uri kutuma badehukigwa yamara abanyeshuri ngo boraba ntihagire ibindi bikorwa bibasamaza ngo bahave bayoberwa ubugira kabiri nayo kubahisemo kudasubira kwipima borondera ibindi bikorwa bibungura ubwenge
mu bisonzo twebwe isu gushira imbere imyuga kuko no ku rwego rw'igihugu baratubwiye yuko icyo gisata cy'imyuga bitaritegurirwa neza mugabo ahiri abo banyeshuri baraza bakabakira bakajya muri iyo myuga ariko twebwe icyo dushira imbere nuko bosubira bakipima kugira ngo arabe kwegira amahigwe ubugira kandi agashobora gutora icyo kibazo kugira ngo abandaye hanyuma uwo bizaba byose rwose heza tukaraba yuko yoheza akaja muri iyo myuga ko twebwe n'ikigo turiko turubaka muri zone ya Minyare kizorangurirwa mu cyo gikorwa cyo kwigisha imyuga ntibarashobora gutangura kugira ngo bige
twibutse ko ku rwego rw'igihugu amanota yafatiwe ko mu kibazo cyo mu mwaka uheze ari 91 ku manota 200 ikindi nuko mu makomine nka yose agize ino ntara ya Cankuzo ibikorwa byo kubaka amashuri y'imyuga bigeze kure ayo mashure ahanini akazobagenewe kwakira abazoba bayobewe Burundi ikibazo cya leta cigice ca mbere y'amashuri shingiro mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Cankuzo Haisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
Urakoze Raisa tuvengaho mucanguzo dukubitire gatonya Arusha mu gihugu cha Tanzania hayi na mashinga amateka y'umuryango w'ihugu vya Afrika y'ubuseruko igeze ku munsi wayo ugira kabiri yiga amafaranga w'umuryango uzokoresha mu mwaka uza ico gikogwa rero kikazomara indwi zibiri ibikogwa vy'uno munsi biza gutangura mu isaha imwe ariko hejo mu vy'abashinga amateka bagarutse ko harimo gusaba ko ukuntu amafaranga yakoresheje umwaka uhera bikurikiranwa. Pierre Claver Niyonkuru n'umunyamakuru w'ijuru rya Amerika Arusha.
Inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibona ko bibabaje kubona itanguye kwiga integuro y'amafaranga uwo muryango uzokoresha ku mwaka uza kandi n'uwo mwaka ibihugu bitaraheza kuriha intererano yavyo. Honorable Martin Duwimana ari mu mugwi w'abashinga amateka bajeje kwiga iyo integuro avuga ko atansiguro bifise.
Nta siguro dufise ico tuzi nuko muri uyu mwaka turangije twagize ingorane zikomeye kubera yuko uburyo bwari bwategekanijwe ko buva mu bihugu bigize uno muryango wa Afrika y'ubuseruko ari bimwe muri byo byagoye uriha amafaranga gutanga amafaranga byiyemeje gutanga bituma rero ibikorwa bimwe bimwe bihagarara. Twarabivuze kenshi ni kibazo gikomeye cyane.
Mu bihugu bitano Uganda buza mu kibanza ca mbere nibwo bwatanze menshi ibice bigira ku 91% kw'ijana vy'amadolari arenga gato imiliyoni 8 igihugu kimwe kimwe kibyirizwa gutanga. Hakurikira igihugu ca Kenya catanze ibice bigira kuri 52% ubwo ya gatatu haza Uganda n'ibice 48% hanyuma igihugu ca Tanzania kimaze gutanga ibice 30%. Uburundi nta na 10 bwatanze uno mwaka buracafise kandi nibirarane byo ku mwaka wahera ideni rikarenga imiliyoni 9 z'amadolari ya Amerika na yarenga gato imiliyari 23 y'amarundi. Mu kwezi guheze wari umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Leontine Nzeyimana imbere yuko asubirizwa yari yatanze siguro z'ivyo birarane
ku Burundi. Rero kubera muri azize tutangura umwaka w'amafaranga mu kwambere nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo bo bari muri trimestre ya nyuma turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gutya nyene nta kibazo. Yesi no vyita ko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni declaration y'imyaka y'amafaranga turize ko bizova mu vuba kubera turashaka tubibaza yuko bizova mu vuba.
Inama nshinga amateka yashikirije nico gise impanuka zashikiye amafaranga make yaramaze gutangwa n'ibihugu bitandukanye. Muri zo mpanuka harimo ikoreshwa nabi hamenetsa kugwa ryayo vyatumye abashinga amateka batuma ubutwari yo nama nshinga amateka kubyira inama y'abashikiranganje yerekane icegeranyo cingene ayo mahera yakoreshejwe ku mwaka uri kurahera imbere yuko atogwa ayandi.
Kibazo cari cabajije ukwaro kumenya neza ho iyo dossier y'ukuraba ingene amafaranga canke uburyo bwakoreshejwe muri uyu mwaka canke mu myaka iheze aho bagejeje kuciga abashikiranganje bo twayibajije kandi tubasaba yuko bo binyarutsa kuko ni ibintu by'inkora mutima kuko turazi yuko nabonyene bayibonye bagaca bashiraho umugwi wo vyiga turazi yuko umugwi washizeho wagize icegeranyo twariko rero tusaba yuko ico cegeranyo cyo kwigwa n'ingoga kugira ngo mu minsi yavuba imbere yuko aya manyenga abiri arangira twatwarunse inyishu turavyizeye kubizokunda.
Abashinga amateka bafise ikiringo c'indwi zibiri kugira ngo babe batoye iyo nteguro y'amafaranga azokoreshwa kuva mu kwezi kuza kwa gatandatu gushika nk'ico gihe mu mwaka uza w'ibihumbi 2018. Niyo nama ya nyuma bagize kuko bazorangiza ikiringo cabo mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatandatu hakaza abandi bamaze mbere no gutogwa mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango. Pye Clavin Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno musi mu kiganiro muri isanga rero tukabatumira kuza gushobora kumviriza ico bamwe nabandi bagona ku mugambi wo gutandukanya imvyaro ni mu gihe haba mu Rutana mu ntara ya Rutana mu Burundi canke abavyeyi bahungiye mu kambi ya Rusenda muri Kongo bompi bavuga ko uyo mugambi ari benshi batawerekwa. Ijwi rya Amerika ni kakanya rero kamagara y'abantu. Uno munsi tuza kubabwira ku ngwara y'ibihara, ariko imbere y'uko duhe ijambo muganga kugira ngo atubwire uko ifata, tubanze tubumvishe abavyeyi bo muri commune ya Mubimbi turi muri Bujumbura rural. Bavuga ko iyo ngwara isonze cane abana babo, akenshi muri bo bakavuga yuko batazi ningene boyikingira kugira ngo abana bashobore kumererwa neza.
Hariya ingwara zikunda gufatira mu maguru kwijisho gikirenge gibiturika arumva hakaza aragahere gato gato kakaca rero kagwira kakabigikomere guhera ku bana bafise 11 kuduga gushika kuri 15 umva birandagata muri benshi twaciye dushima kuza turabizana kwa muganga kugira turabe ko hari ico bodufasha
gaha aye baca baza bakabavura ngaha kwa muganga barahutura hama bagaheza bagashira ku muti bagashira ko ipasuma kugira ntihagire umucafu ujaye
ana bakiri bato bato irabarembeje kubera iyo bafase ntibiki turafise umwana muhira naramujanye kwa muganga baramuhimite biranka mugabo nagiye kuri buriro giye fo nyine Bujumbura baramimite abaganga boye byofuma karonda kam aho kokize kaca kabyuka we tuvuga ati nyambaro muhero wateye bironda gusa byo bana
Tenda fisi umwana namutwaye muri saro nafashe ugwembe ndamumwa mutwe wose warabyimbye uciki nyamagusa uciki bisebe naciye nirukanga kwivuriro nyegereye imageyo baramuvura ubari karatora mitende ariko ahico gihere kimenekeye haca havyimbikindi sinzi ko mwebwe rero mwoba mudushikira imbere mwo turondera nk'umuti wogwanye yongwara abana bacu bakagira amagara meza ariko twibaza ko ari ingwara yagateye kuko ntavyo nari bwagwaze mu mubano munane mvyaye.
Nuko rero ijwi rya Amerika rifatiye kuri utwo tubazo dutandukanye tw'abanyagihugu b'imubimbi. Twaregereye muganga Vianney Ndayishimiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bujumbura, gutyo bagirana ikiganiro na mugenzi wacu Diane Ndonse, aho yamubwiye byinshi kuri iyo ngwara y'ibiturika harimo n'ingene abavyeyi boyirinda. Reka tubatega amatwi.
Abavyeyi bo muri zone na komine Mubimbi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko batangura kubona agaherere ku mubiri mu nyuma kakazamwe amashira, maze igikomere kikaba kinini gushikaho umwana aremba akanarurumba. Babandanya bavuga ko ivyo biturika bikunze kwibonekeza mu mutwe hamwe no kujisho gikirenge. Kuri ibi muganga Vianney Ndayishimiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bujumbura avuga ko iyo ngwara itari muri iyo komine gusa, aranasigura ikitera.
Hariho imigera y'indwara twita amabakteri staphylococcus cyane cyane n'amastreptococcus, birashobora kuva kandi ku migera y'indwara no kwita amashampinyo, novuga biza nka kujya ku rubandu bigaheza bigafata urukoba indani bigatuma rimwe na rimwe hajamo n'amazi bacavyita ibiturika byose. Mugabo kwa muganga turashobora kubitandukanya, umuntu agiye kwa muganga barashobora kumusobanurira bati ibi byavuye kuri iki n'iki n'iki, ico twakora n'iki n'iki n'iki.
Muri rusangi igihe umuntu atitayeho kwa magira isuku ry'umubiri, muganga Vianney Ndayishimiye avuga ko ariho ishobora guca yinjira ivuye ku ruhu ikinjira indani mu mubiri ikamugirira nabi. Isuku rike ryo ku mubiri ni nayo siguro yuko ikunze gufata abana cyane kuruta abakuze. Byongeye uruhu rw'abana rusanzwe rufise ubukomezi buke bwo kwigwanira, ari nacyo gituma muganga Vianney ahanura ababyeyi kwitwararika kugirira isuku abana babo. Aha kandi aravuga n'ivyo bakwiye kubarinda biciye mu vyo babasiga.
Nuko ushobora gusanga umwana ari ku miti ababyeyi batazi cyane cyane ijya bashira ku ruhu. Hari imiti bija ku ruhu mugabo ugasangira gabanya ukigwanira ku ruhu. Hari imiti bita macorticoid, ugasanga umuntu ari kasiga amavuta umwana atazi arimo ico bita macorticoid, uruhu nago rugaca rutakaza bwa buryo bwo kwigwanira. Yamigera yari sonda tashoyo nonye ku rukoba igashinjira mu rukoba igacitera ibyo biturika tuvuze akaza kajamo amashira.
Uyu muganga aravuga kandi ko ingwara y'ibiturika yandukira. Akarorero atanga nuko abantu baryamana ari benshi canke mu gutizanya ibikoresho byo kuruhu, ariko kandi ikoroha kuvugwa mu gihe umwana anyarukanywe kwa muganga. Uguteba nako gushobora kuba inyanduruko y'urupfu rwiwe bivanye ahanini naho agaherehere katuritse. Huko muganga Vianne Ndayishimiye abandanya asigura.
Ni ingwara bashaka rimwe na rimwe abavyeyi bashobora gufata minenegwe mugabo ari gihe iyo ngwara y'uduturika hariho hamwe hamwe iyo ihafashe bikomera cyane. Icya mbere hariho cyo twita staphylococcus malignant dorafasa, no kuvuga agaherekaza aha impande y'izuru aka karongo gafatanye izuru n'umunwa. Iyo haje rero agahere bakakagaza karashobora gutuma umwana avyimba hanyuma hakavamo n'urupfu kubera gaca kazibira imiheha itwara amaraso yo mu mutwe, hama umwana agaca anacikana kubera uko kuntu novuga nti ubwonko n'ibindi byose biri ku mutwe bibuze ingene amaraso ashikayo neza. Nico ituma rero duhanura yuko atokagaza ahubwo yashaje kwa muganga.
Uyarongo intara y'ubuvuzi ya Bujumbura abandanya avuga ko akandi gaherehere ko kwiyubara ko arakaza kujisho gikirenge, kuko nako gakunze kuba intandaro y'urupfu ku mwana canke bikaba ngombwa ko acibwa kuguru.
Muri ico gihe ukuguru kurahishira kagira umuriro mubiri wose akagira kacana cyane kandi n'umuriro aho hantu havyimvye hagahishira uruhu ukamengo nikiyo rugakayangana. Ivyo rero birihuta cyane kwa muganga. Nico gituma rero dusaba uwo wese yobona ingwara y'uruhu naho baragahere gatoyi kaje mu mashira toga vitamine nayo kuko ashobora kuzana n'igihute. Igihute mu ntango kiba kiri munsi y'urukoba mugabo bagicokoje kirashobora gufata n'imisosere munsi mbere n'igufagira ashobora gushikirwa.
Muganga Vianne Ndayishimiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bujumbura asaba abavyeyi kwihutira kuja kwa muganga. Ivyo bivuga afatiye ko abavyeyi bakunze kubanza kwigeragereza.
Nuko twabonye yuko hari gihe abavyeyi bagomba gukoresha imiti y'ikirundi canke bakakora bijya twita byo gukanda. Ni bibi cyane kuko ahubwo bica bituma umubiri wigwanira kuruta ka kantu katangura ari gatoyi kagaca kaguka kagafata ibihimba bitari byafashwe hanyuma hakaba izindi ngorane gusumba. Nico gituma rero nta muti w'ikirundi bukoresha canke ngo bakoreshe ubundi buryo bw'ikirundi bica bituma mwana shobora kugira ingorane gusumba ni kwa muganga.
Nubwo ingwara y'ibiturika ikarira abana n'abakuze birashikika bafata, muganga arongo intara y'ubuvuzi ya Bujumbura avuga ko ishobora gufatira ku ruhugu ibihimba bitandukanye by'umubiri. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Nuko njuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi, ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse muri make bimwe twavuganye imbere yo kubibibutsa. Ndababwira ko inamashinga amateka y'igihugu cy'u Rwanda hejeje gutora mu kanya kahera itegeko rishiraho urwego rw'igihugu rushinzwe gucungera no kubungabunga umutekano w'ibijanye n'ubuhinga bwa none mu itangazamakuru n'ihanahana ry'amakuru. Umushikiranganji w'ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana avuga ko iri tegeko rije guhuza inzego zose zari zisanzwe zikorana mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo zicungere umutekano w'igihugu. Inkuru dukesha umunyamakuru wacu i Kigali Assumpta Kaboyi turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Ndabibutse ko mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ruyigi havugwa abanyagihugu ba mu kigwati c'amahoro c'inyakigwa kiri muri commune Butaganzwa. Iyo ntara bavuga ko afise ikibazo gikomeye cyo kwivuza kwera ko udukarata bahawe na leta bahora bivuriza ko twaheze umwaka ugiye guhera. Mushikiranganje bw'amagara y'abantu batanze insiguro yuko ico gikorwa bariko baraciruka inyuma kugira ngo barabe ingene utwo dukarata adusubirizwa. Abimukira bagera ku 200 bagizwe ahanini n'abanyeribiya nibo baguye mu ibahari ya Mediterane mu gatondo kuno wa gatatu igihe bariko bagerageza gushika ku butaka bw'igihugu cy'u Butaliyano. 20 bagwiriyemwo abana muri abo 200 bakaba bamaze kwitaba Imana nk'uko vyemejwe n'umwe mu bajejwe gucungera inkengera z'ibahari Mediterane. Ninongaha dusozere ikiganiro cacu, mwakoze mwe mwatwumviriza. yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanyu bari kumwe na ingenieur Diane Nahazwe twari kumwe tuzosubire ejo ijugi Amerika imwe mu biganiro bibatumiriye ni muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 gece saa 12 turaza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi igice saa 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika murorani gwe mubanye no muvyanyu.